ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isami ya nyei Washington DC mu Kirundi ya Kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi leta yagiriza abadandaza ikawa kugumiza amafaranga y'agaciro mahanga aho kuyatwara mu gihugu kugira ngo ateze imbere igihugu muri rusange.
Cyagaragaye nuko abo bakora mu gisata cy'ikawa n'amafaranga yo bayaronse batayazana kugira ngo aje mu kigega cya leta kugira ngo leta ishobore kuba yogura imiti canke igure n'ibindi byose bikenewe.
Uyo ni Alain Diomede Nzeyimana icigira cy'umuvugizi wa Perezida Burundi inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye leta y'u Burundi akamuro leta y'u Burundi tera abadandaza b'ikawa. Inkuru ijanye na kadinama mpuzamakungu yerekeye ikisida mu Rwanda turazigaruka ku mukanya kari imbere. Mukanya dutege matwi mu bugenzi wacu Aloise Bigirimana dushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Frederic. Tuyahere mu yavugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Amerika abashinga amateka baragirije ku mugaragaro ko Perezida Donald Trump yitwaye nabi kandi ko yabangamiye imikorere y'abashinga amateka. Muri raporo basohoye ejo ku munsi wa kabiri, komisiyo y'inama ashinga amateka ijejwe ibikorwa by'iperereza yashikirije ko bihweje ibikorwa Trump yakoze mu mezi atari make mu twikoro two gukoresha ububasha ahabwa n'ikibanza arimwo. Yasabye imfashanyo y'abanyamahanga ku nyungu ziwe bwite kugira atsinde amatora yo mu 2020. Perezida Trump yagirizwa ko yasabye Ukraine gutanguza amatohoza ku mukeba wiwe mu bya politike, nawe ni wahoze ari cegera cya Perezida Joe Biden. Yagirizwa kandi ko hakwagiriza Uburusiya ko ari bwo bwahungabanije amatora yo mu 2016 Trump agomba kubyegeka kuri Ukraine. Abashinga amateka wa demokrate bagiriza kandi Perezida kuba yarabangamiye imikorere y'abashinga amateka mu gufukira amakosa yiwe. Abarepublikani biganje muri Kongere ya Amerika bo bavuga ko abademokrate tana kimwe batoye ico tuma Perezida Trump akugwa ku butegetsi. Naho umuvugizi wa Presidansi ya Amerika Stephanie Grisham yarahakanye ibiri muri iyo raporo. Muri Amerika kandi umusenateri w'umudemokrate Kamala Harris yari mu myiyamamazo y'ibanze izovamwo umukandida umwe w'umudemokrate azohangana na Perezida Donald Trump mu matora ya 2020 yarayavuye mu ihiganwa. Impamvu ibimutumye senateri Harris avuga ko adafise uburyo bukwiye bw'amafaranga bwo kubandanya ibikorwa byo kwiyamamaza. Harris yinjiye muri iryo higanwa mu kwezi kwa mbere kandi yari mu bahabwa amahirwe n'abahinga ndetse n'abakurikiranira hafi politike ya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika ibisigi by'uwahoze ari Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe ntibiragaragara uzobitorana. Ikinyamakuru cya Leta Herald cyashikirije ejo kuwa kabiri ko umukobwa wa Mugabe Bona Mugabe yandikishije ubutunzi bwa se muri sentare nkuru y'igihugu ku izina ry'umuryango. Abashingwamanza b'uwo muryango bo bavuga ko bakirondera igisigi cy'ubutunzi bwa Mugabe ariko mu gihe ataboneka gucha bugaburirwa umukenyezi wiwe Grace Mugabe hamwe n'abana biwe bane. Mugabe yasize ubutunzi bungana n'imiliyoni 10 z'amadolari y'Abanyamerika, imodokari z'igiciro gikomeye cyane 10, amatongo hamwe n'amazu atari make.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Kenya ashikiriza ko inteko ziwe zizoguma mu rwi w'abasirikare b'ubumwe bwa Afrika muri Somalia kandi bakazovayo ico gihugu ari uko gitekanye. Ivyo Perezida Uhuru Kenyatta abishikirije mu gihe abasirikare ba Kenya bari mu mirwano ikomeye muri iki gihe mu bice bya Somalia kubwo gushigikira leta ya Jubaland. Iyo leta ya Somalia yanse kwemera, Kenya cyabaye igihugu cyonyine mu karere cyemeye ibyavuye mu matora yongeye guha Ahmed Madobe iyindi manda y'imyaka 4 ku butegetsi muri Somalia. Leta ya Somalia itegekanya ayandi matora muri iyo leta ya Jubaland. Abantu barenga 23 ni muri Sudani barishwe abandi barenga 10 barakomereka bahitanywe n'umuriro watewe na gaze yaturitse mu ihinguriro riri ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi wa kabiri nkuko byashikirijwe n'abategetsi ambasade y'Ubuhindi i Khartoum muri Sudani yashikirije ko raporo baronse ivuga ko abahindi barenga 50 bakora muri iryo hinguriro abanyamahanga bari mu bapfuye nk'uko ambasade y'Ubuhindi yabishikirije ariko nta gitigiri cyabo yatanze.
Urakoze Aloisa tugarukire rero mu Burundi aho hatangajwe inkingo ikomeye cyane rwose sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yemeje ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza taciye kubiri n'ibyiza shingiro mu kwitoza mu mwaka 2015 leta yatsinze urwo rubanza yari yitwariwemo n'amashyirahamwe yigenga yo mu Burundi ari kumwe n'ayo mu karere mu bugenzi wacu Pierre Clavera niyo nkuru yatiteguye inkuru ntariko yaboneka kuri telefone ariko hari mu kanya harashobora kuza kudushikiriza iyo nkuru ni inkuru yari yavuze ko byinshi cyane rwose ni inkuru nk'uko tubivuze hariho amashyirahamwe yari yitwariye leta y'u Burundi ubu rero araza kutubwira cyane cyane n'ibyo ayo mashyirahamwe avuga reka n'ingaruka iyo ngingo ishobora kugira muri rusange muri politiki y'u Burundi. Iyi nkuru rero turaza kwigaruka ko mu masaha ari imbere
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru mu ntara twatanguye ku Burundi aho ibice birenga 52% by'amafaranga ava mu gisata cy'ikawa kuva mu mwaka wa 2017 bitinjira mu kigega cya leta nk'uko bitekanijwe leta yagiriza abadandaza ikawa kugumiza amafaranga y'agaciro mu mahanga aho kuyatwara mu Burundi kugira ngo ateze imbere igihugu muri rusange n'abarimyi b'ikawa ku giti cyabo. Kuri wa kabiri Perezida Pierre Nkurunziza yabonanye n'abegwa n'icyo gisata mu ntumbero yo gutorera umuti ibyo bibazo abacuruza ikawa badakurikiza amategeko bahawe ikiringo kiri munsi y'ukwezi kuba bisubiye ko atari uko naho bagahanwa. N'inkuru ya Eloge Urikaneza umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Mu ntara yango zavukamo mu buraruko bw'u Burundi ikaba ari nimwe muzimbuka mu ikawa cyane mu gihugu niho Perezida Pierre Nkurunziza yashimye kuja guhurira n'abakorera mu gisata cy'ikawa. Inyuma y'umubonano wa Lendi Umedi Nzeyimana icyegera cy'umuvugizi wa Perezida yabwiye abamenyesha amakuru bimwe mu by'abatumire barabiye hamwe na Sebarundi.
Cyagaragaye nuko abo bakora mu gisata cy'ikawa n'amafaranga yo bayaronse batayazana kugira ngo aje mu kigega cya leta kugira ngo leta ishobore kuba yogura imiti canke igure n'ibindi byose bikenewe. Harabonetse kandi yuko abakora muri ico gisata batariha amatagisi ugasanga amakomine nayo arahagira ingorane kuko amafaranga bakoresha bayaturutse mu matagisi atandukanye cyane cyane n'ico gisata cy'ikawa kirimo. Cyabonetse rero nuko kuva aho habereye amagume mu Burundi cyane cyane 1993 igisata cy'ikawa cyari cinjiza amafaranga menshi icyo gihe cyarasiba inyuma cyane rwose ku buryo kitarongera gusubirana ngo cinjiza amafaranga nk'uko byagenda. Aha twamenyesha yuko nko mu mashyirahamwe nka Sogestar na Sodeco leta y'u Burundi imaze gushyiramwo amafaranga agera ku miliyari 24 kugira ngo barabe yuko kwisununura ariko murabona yuko bibandanye imeze
uko bimeze. Bwana Nzeyimana arisigura anemeza ko amwatoba igihindutse kampanya y'ikawa y'umwaka zidashoboka na gato.
Uyu munsi naho isizeni ya 2018-2019 yamaze guhera amafaranga yose atarashobora gutahuka hakaba hariho nk'ibice bigera kuri 40% by'amafaranga ataraboneka. Haraboneka n'amafaranga yo mu isizeni ya 2017-2018 nayo nyine ataraboneka. Ubu kuvyerekeranya isizeni turimo ya 2019-2020 hoho ni nk'akamara amaze kuko urabona yuko ukwezi tugezemwo ku 12 hakaba hamaze kuboneka gusa amafaranga y'ibice 48%. Icyo bisigura rero nuko nk'isizeni zokurikira ya 2021 yoyo bibandanije uku idashobora no kubaho. leta y'u Burundi rero ifatanije n'abanyene ikaba ariko irakora ibishoboka byose kugira ngo iki gisata cyongere kunagugwa bibaye ngombwa hafatwe ibihano kuko nk'abo bantu batari hamatagisi abo bantu bagenda bakadandaza ikawa bagira mu mahanga bakigumira cyangwa amafaranga ntibayagarukane abo bantu bafata nabi abaremye ikawa bobo mu gihitari cyakera bazirukanwa muri gisata kugira ngo igisata gikoremwo abantu babize ingingo zose zizokenerwa retizo zifata
imbere yo kwizo ngingo zifatwa n'abakorera mu gisata cy'ikawa barenganijwe bijejwe kurenganurwa bidateze mbere bisata bijejwe bisabwa kuzobitangaza mu nyamakuru
imicobero mukuru gihu yahaye abakora mu gisata cy'ikawa yuko bo bazibibazo cyane bagashikiriza ibiri ku mutima hakaba habonetse yuko hariho nk'abagi bararenganywa imicobero mukuru gihu yongeye arasaba ubushikiranganze bitandukanye harimo ubushikiranganze bw'intwari bereye yuko nko mu ndwi zitarenze zibiri baba bagiye bararaba ibibazo byabonetse uyu munsi kugira ngo bazobe bazimaze kubitarira umuti kandi bazobimenyeshe n'abanyamakuru n'abarundi bose bamenye yuko umuntu yoba yararenganijwe yoba yatunganijwe
hagati mu kwezi kw'icumi uyu mwaka umushikiranganje w'uburimyi Deo Gideruema yari yatangaje ko leta igiye gusubira gufata mu minwe itunganywa ry'igisata cy'ikawa yari yagikuyemo akarenge mu ntango z'imyaka y'ibihumbi bibiri gishyira mu minwe y'abikorera utwabo ku nkunga y'ibanki y'isi yose icyo gihe intumbero nyamukuru kwari gutuma umwimbu wiyongera kandi ntugabanuke ukuduza agahembo k'abarimyi b'ikawa hamwe n'ibindi ariko siko byahavuye bigenda hatari hake mu ntara zimurwa mu ico giterwa njabukamazi abarimyi bageze aho bakirandura bagisubiza ibiterwa mbumbarugo bavuga ko atakamaro ko kirima bakibona ikawa y'u Burundi irazwi mu makungu kandi inshuro zitari nke mu mahanishwa agurishwa ikunze kuronka ubushimwe ibiharuro bitangwa n'urwego rujerwa rucungera gisata cy'ikawa mu Burundi Afrika byerekana ko kugeza ubu igiterwa cy'ikawa cyonyene cyihariye ibice hafi 60% by'ibicuruzwa u Burundi bushora hanze kikaba gitunze abarundi hafi miliyoni 8. Roger Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mugiye mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Urakoze shije kudushikiriza amakuru cyane cyane Eloge uri Kaneza. Dukubite mu Rwanda rero aho mu nama mpuzamakungu yiga ikiza cya SIDA iko Kigali, abayitavye bongeye kugaragaza ku bwandu busha bwa virusi itera SIDA buboneka muri ibi bihe buva hanini ku abana bahuje ibitsina n'abakora umwuga w'indaya, kuko akenshi batitabira imigambi yo kurira kwa muganga. Mu Rwanda abakora ubumaraya bo basaba leta kubaha uburenganzira bwabo bakareka gukora bihishije. N'inkuru ya Asumta Kabuyi, umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Mu nama yiga ku cyorezo cya SIDA ikomeje kubera i Kigali mu Rwanda, umuyobozi ngishwanama w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya SIDA, Madamu Winnie Byanyima, yavuze ko ku mugabane wa Afurika bakomeje kugira abandura bashya. Uyu muyobozi atangaza ko kimwe cya kabiri cy'abandura virusi itera SIDA ari abaturuka mu bice byitwa ko byihariye birimo n'abakora uburayi. Mu Rwanda abakora uburayi barasaba kurengerwa bakarindwa ihohoterwa kuko nabo ari abantu nk'abandi. Ni mu kiganiro abakora uburayi bo mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo bahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Gukora uburaya mu Rwanda ntabwo byoroshye, kuko hanini ubona ko bitemewe. Iyi mpamvu ubona ko bitemewe, abantu dukora uburaya baradutoteza cyane nk'inzego z'ibanze cyangwa se z'umutekano. Twebwe icyifuzo cyacu twifuza ko umwuga wemewe kugira ngo tureke guhohoterwa. Ugasanga baragufashe bagufunza amezi atandatu, ugasanga aragiye transit amazi y'amezi atandatu. Kuvuga uburaya ntabwo ari kamere cyangwa se ingeso, ahubwo ni ibintu umuntu biba bimurimo. ntagaruko hari cyaba yabuze ni ibintu biba byo bimurimo nyine ndadashobora kuri
kugiti cyawe niyo baguhi iki wumva ari ibintu bitakupfa kukorohera kubireka
nago byanyorohera twemerwe be kuduhohotera rega natwe turi ikiremwa muntu nimba uburenganzira bwa muntu bukwiye kwimakazwa bahagomba kurwanwa ihohoterwa rikorerwa aba LGBTI n'abasegisi wakazi
uburenganzira nabasabira nubwo kugira ngo bahabwe agaciro kuko ari ikiremwa muntu kuko nabo babikora atari ukuberabo bikemera ukisheta bitari ngombwa
imiryango itari ya leta mu Rwanda yakunze kuvuga ko guhindaya uburenganzira bwazo yaba rimwe mu nzira yatuma babukora badakomeza kumva ko bahezwa bakabasha guhabwa ubufasha bw'abaganga kuba bukenewe igenzura ryakozwe na Minisiteri y'Ubuzima ryerekana ko 43% ry'ibihererekanywa rya virusi itera sida usanga ribaho mu mibonano mpuzabitsina ikoranywe n'indaya abavuganye n'ijwi rya Amerika bakora uburaya batangaza ko bazi neza ko baba bugarijwe n'icyorezo cya sida ndetse no kuba bakwandura n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ariko ko nabo bagerageza gushyiraho ingamba zibakingira
turabizi cyane ndetse bamwe turanabakangurira ni twebwe tubigisha tukajya ku masite tukabigisha ko bagomba gukoresha agakingirizo bagomba kuringaniza urubyaro abagabo batabyemeye uramusansibiriza nimba umugabo yanze agakingirizo akabireka agakorana n'ukemera
ingaruka zo kurwara zirakomeye ntabwo tuziringagiza ko ziriho ariko natwe ntabwo abari twebwe babyita mbuze ukongera mbese
ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kivuga ko buri mwaka mu Rwanda bagera ku 12,000 bandura virusi itera sida ndetse bagera ku 240,000 bakaba babana na virusi itera sida mu gihugu hose bakaba babana nayo mu gihugu hose RBC isobanura ko abakora uburaya bari mu banduza benshi virusi itera sida mu gihugu Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM, musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tukivuga ku Rwanda igipolisi n'abandi bafatanyabikorwa bazindukiye umugambi wiswe Gerayo Amahoro ni umugambi ufite intumbero yo kugabanya no kwirinda impanuka zo mu mabarabara zihitana abatari bake mu mwaka uheze w'2018 impanuka zo mu mabarabara zahitanye ubuzima bw'abantu bashika 450 ni inkuru ya Eric Bagirubusa umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda
Uko bisobanurwa ubu bukangurambaga igipolisi cy'u Rwanda cyisegera y'amahoro kigambiriye kugabanya impanuka zikagera kuri zero. Ni ubukangurambaga cyane bureba abayobozi b'ibinyabiziga kuruta ndetse n'abanyamaguru. Ubu bukangurambaga bwagera y'amahoro kuri inshuro ku rwego rw'igihugu bwabereye Nyabugogo mu kigo gihuriramo imodoka zitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera avuga ko mu gihe ubu bukangurambaga bumaze butangiye bwagabanyije impanuka ku kigero kigaragara.
Ejo bundi mu kwezi ngirango kwacu turimo gusuzuma twabonaga bimaze kugera ku gipimo hafi ya 24% impanuka zirimo kugabanuka. Mu gihe muri 30 tumaze. Umwaka n'ushira ibyumweru 52 twari twihaye tuzakora isuzuma rusange n'abafatanyabikorwa abantu bose twagiye dufatanya. Twicare turebe. Aho bitangiye neza ni hehe. None umwaka utaha turebe ingamba twafata kugira ngo zirusheho. Twakoze byinshi ibigomba gukorwa n'abanyamaguru bigomba gukorwa n'abatwara amataxi bigomba gukorwa n'abashoferi n'abagenzi muri rusange kandi turumva yuko kwigisha n'ubwozaho
uretse ubukangurambaga bwiswe gerayo y'amahoro igipolisi cy'u Rwanda gikora kiri n'abandi bafatanyabikorwa igipolisi cy'u Rwanda kinamaze iminsi mu mikwawe yo guta muri yombi abayobozi b'ibinyabiziga batwara abanyoye bamwe bakavuga ko ibi bihano bwabyo biremereye kuko ufashwe atwara ikinyabiziga yanyoye afungwa iminsi itanu ikinyabiziga cye nacyo kigafungwa kandi agacibwa amafaranga 150,000 ariko igipolisi cy'u Rwanda cyo kikavuga ko ibyo gikora byose bishingiye ku mategeko ababyumva ukundi ngo byaba ari amarangamutima
iyo nyo ibisindisha kugipimo runaka mu gihe utemerewe gutwara ikinyabiziga ntabwo bakureka ngo ugende gusa kugira ngo uje kwica abantu cyangwa nawe uyice ubwawe niyo mpamvu kinyabiziga bagitero bakagikuraho kuberako utabivishowe kugitwara ntabwo wemerewe ariko n'ikindi gikomeye cyane nuko utabugendana n'umushoferi nyine niyo mpamvu dukangurira abantu ngo nibanyoye bisindisha ikinyabiziga zawe gisigaho ngaho cyangwa se ushake n'umuntu wagutwara washaka abashoferi washaka muvu hari amasosiyete hirya no hino atwara abantu ariko dutekereza yuko twebwe kandi nako bimeze dukurikiza amategeko maze rero uko abandi bantu babivuga twagiye tubibona babyandika hirya no hino babivuga ariko twebwe ikidushimisha n'urwego rushinzwe umutekano nuko hari n'abavuga benshi cyane yuko mu by'ukuri birimo kugabanya impanuka birimo kubungabunga ubuzima bw'abantu batakarizaga muri gutwara impanuka zaterwa no gutwara ibinyabiziga wasinze
uretse kuba ubu bukangurambaga bwagera y'amahoro bwatangirirwa Nyabugogo mu mujyi wa Kigali umuvugizi w'igipolisi yanabwiye itangazamakuru ko hirya no hino mu gihugu muri gare 30 bwose bwahabereye uku gushyira ingufu zidasanzwe mu gukumira no kurwanya impanuka zo mu mihanda gukajije umurego kuruta nyuma y'aho umukuru w'igihugu Paul Kagame agaragarije ko bidakwiye ko abantu bakomeza gutakariza ubuzima bwabo mu mpanuka zo mu mihanda mu kwezi kwa 12 abantu basoza umwaka igipolisi kivuga ko aribwo hakunze kugaragara umubare munini w'impanuka umuvugizi w'igipolisi akavuga ko bigomba kuba ikinyuranyo kuri uyu mwaka
kwa 12 nuko murabizi ko habaho impanuka nyinshi urashaka rero ko uyu mwaka urangira ukwezi gusoza nubwo abantu bishima cyane ariko nta mpanuka dushaka nubwo nubundi ariko zimeze ariko turabizi ko iki gihe haba ari impanuka nyinshi cyane mu kwezi kwa 12 kuba rero dutangiye kare ukwezi gutangira turumva yuko mu by'ukuri kandi n'ubukangurambaga bumaze ibyumweru 30 bizajya kugira ikigihe mu bindi byumweru biza kugira ngo uyu mwaka ushire ari uko abanyarwanda bamaze kumva nta mpanuka rwose dukeneye ntayo dushaka ntayo twifuza kandi turumva yuko itazaba kubera ko ibipimo biragaragaza yuko impanuka zimaze kugabanuka
uretse kuba kandi igipolisi cy'u Rwanda kivuga ko impanuka nyinshi mu mihanda zikomoka ku bayobozi b'ibinyabiziga ntikibura no kwihanangiriza abanyamaguru kirabasaba ubushishozi mu mihanda birinda kuvugira kuri telefoni igihe bambukiranya umuhanda ndetse no kwirinda gushyira kuteri mu matwi igihe bambukiranya imihanda kuko ngo byakunze kugaragara ko ari impanuka nyinshi zikunze gukomoka ku ruhande rw'u Rwanda imibare itangwa n'igipolisi cy'u Rwanda igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2018 impanuka zo mu mihanda zahitanye abantu 665 zikomeretsa abandi 654 ni mu gihe kandi ku isi abasaga miliyoni imwe buri mwaka bapfa bazize impanuka n'abandi babarirwa muri miliyoni 50 zisigira ubumuga ehwagirubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 17,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanjye
tugaruke ku nkuru ivuga ko sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'Useruko yemeje ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atacye kubiri n'ibwirizwa shingiro mu kwitoza mu mwaka 2015 leta yatsinze urwo rubanza yari itwariyemo yarutsinze rero na mashirahamwe ya leta yitwariwe na mashirahamwe yigenga mu Burundi ari kumwe nayo mu karere muri aka kanya turi kumwe na mugizi wacu Claverde Nyunkuru umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika i Kigali akaba yakurikiranye inkuru muri we neza Claverde
ndabwo gatsinze ko namwe mumeze naho ari kwagira mwese
yego turakumva urakome ngaho
yego namahoro
ego mutubwire kuri iyo ngingo ikomeye cyane rwose iyo ngingo yafashwe ryari n'izihe mvo iyo sentare yatanze
ingingo yafashwe na sentare y'umuryango wa Afrika y'Useruko ejo ku munsi wa kabiri
Claver murashaka kwegera telefone mukegera telefone kugira ngo tubumve neza kurusha
wanyumza
ego u
ari ku kuvuga yuko n'abagize ya semye ejo n'ati bafabiri aya semye na semye ari ku kuvuga yuko kwanza bi ko kandi n'ubundi yigenga ngo akagira akita ko cyose cyaje ni kafa wari bi na basa ari ko umukizi ari ku kuvuga yuko ya so hamanje abakobwa n'abandi
Clavier ndumva umurongo utameze neza ariko gerageza urabe ko hindura kibanza utubwire cyane cyane mbega abari bitwariye leta y'Burundi hari ikintu baravuga ndabona umurongo utameze neza cyane rwose ndakumva bigoranye nibaza ko iyo nkuru twoyigaruka ku mukanya ariko sinzi ko usubira kugerageza ukaraba ko gira ugahinduka ibanza mbega mashaka kutubwira igituma ubwo rubanza rwateze haraheze imyaka itari mike ubwo rubanza rushinzwe ndabona umurongo wa namugezi wacu Clavera utagenze neza ariko ndabona tugisa kane gatoyi twagomba tubibutse ingingo nkuru zari zigize ibiganiro byo muri iki gihe twababwiye ko ibice birenga 52% by'amafaranga ava mu gisata cy'ikawa kuva mu mwaka w'2017 bitinjira mu kiga cya leta nk'uko bitangazwa na leta nk'uko ngo bitekanijwe leta yagiza rero abadandaza ikawa kugumiza amafaranga y'agaciro mu mahanga aho kuyazana kwetwa mu gihugu kugira ngo ateze imbere igihugu hamwe n'abarinyi b'ikawa nk'uko mugenzi wacu Eloge uri kaneza bitubwiye Perezida wa Burundi yabonanye na regwa nico gisata mu ntumbero byo gutorera umuti ibyo bibazo abacuruza rero abacuruza ikawa batazo kwikiza amategeko ngo bazohava bafatirwa ibihano iyindi nkuru twabwiye ni nkuru ivuga ko I Kigali mu Rwanda ariko arabera inama mpuzamakungu yiga cyane cyane ikiza cya sida yabahitabye rero bakaba bongeye kugaragaza ku bwandu busha bwa virus itera sida buboneka muri bihe reka buva cyane cyane ku bana bahuje ibitsina reka n'abakora umwuga w'indaya kuko akenshi batitabira imigambi yo kuja kwa muganga nkuko babisabwa ine nkuru twabwiye rero ni inkuru yo sentare ariko iyo nkuru nibaza ko tuza kuyigaruka ko mukanya kuko umurongo utarumeze haneza ntarumeze neza iyo nkuru rero tubaza gusaba mugenzi wacu Pierre Clavera yidushikize mu buryo burambuye mu masaha ari imbere Njuti mwese rero mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur ya dufashe mu gabwizoma tukaba kandi dushimiye na mukbira ya dufashe kugiranya ibiganiro twateguriye reka dusubire tubibutse ku ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 n'imetero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese